Ibice bitandukanye by'ijambo rya Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ryamaze iminota irenga 20 byaranzwe n'ibibazo by'umutekano, yibukije ko bihanze isi yose ariko by'umwihariko ashimikira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavugiye n'umwanya muremure. Perezida Ndayishimiye muri iryo jambo yumvikanishije ko igihugu ciwe cyemeje gufasha Kongo mu kuva mu ntureka imazemo igihe, gutyo asaba ONU gushigikira amasezerano aheruka kubera i Nairobi muri Kenya agamije gutorera umuti ibibazo by'umutekano muke wa Kongo.
Ndabinginze ONU igira uruhara mu gutuza imigwi y'iterabwoba itanguye gucengetera mu karere kacu. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uheruka kwakira umunyamuryango mushasha ariwo Congo. Jewe n'abagenzi banje b'ibihugu bigize EAC twihaye intego yo gutsimbataza amahoro mu karere kose.
Président Ndayishimiye yishimiye ko mu by'Uburundi bumaze gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo kwakira n'iteka abanyagihugu bayo bahunga ingwano.
Mu by'ugufashanya hagati y'ibihugu, Uburundi bwarakiranye igishyika ibihumbi by'impunzi z'abanyagihugu ba Kongo butabavanguye amoko yabo.
Ikibazo cy'impunzi Uburundi bufise mu bihugu by'akarere birimo Kongo ntacyo Perezida w'Uburundi yakivuze ko. Gusa yabwiye ONU ko Uburundi buzirikana ko amakungu yagize uruhara rukomeye mu cyo yise injyane zitavana ko zaburanze. Agira kwemeza ko izo njyane zaheze. Aha ariko aragwa akagaruka mu gutunga gatoki bamwe mu bakozi ba ONU yagiriza kubangamira demokarasi y'u Burundi.
Bamwe mu bakozi bari no shyirahamwe ryacu babangamiye intambwe ishimishije twateye mu kwitiranya politike na demokarasi hamwe no kudahana. Mu bihugu bitandukanye birimo na kwanje, igihe demokarasi ishinze imizi, abakozi bamwe ba ONU bayitesha agaciro mu kuyita ayandi mazina, gutyo bakaba batugumije mu matati adakenewe. Abakozi ba ONU bamwe baratesha agaciro ibikorwa byacu.
Il est alors grand temps, Monsieur le Président, que le Haut Commissariat des droits de l'homme.
Président Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ino ngingo yagiriye ko yisabira ONU kwemera ko Uburundi bufise aho bwigejeje mu myaka 17 iheze umugambwe akomokamwo uri ku butegetsi, yumvikanisha ko imirimo y'imirwi ya ONU n'amaburo amwamwe y'iryo shirahamwe akorera ku Burundi bitakiri ngombwa. Yasavye ONU kuvana igihugu ciwe ku rutonde rw'ibihugu bijegajega mu bisata nkuramutima, yemeza ko igisata c'agateka kazi na muntu mu Burundi gishimishije. Agira ati:
In mon congé de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité.
Ubutungane kuri bose ubu bubarizwa mu Burundi. Ubwigenge mu gushikiza ivyimviro no gutangaza amakuru birubahirijwe ku butaka bwose bw'u Burundi, ariko bamwe mu bakozi bishyira hamwe ryacu barabangamiye iyo ntambwe.
Décourage ce développement positif.
Kuri ino ngingo, amashamwe yigenga arimwo ishamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières na Human Rights Watch abicije mu vyegeranyo vyayo vy'uno mwaka, aremeranya na Ndayishimiye ko Uburundi hari intambwe bwateye. Muri zo harimwo kurekura amenyesha makuru bari bapfunzwe no kugurura amwe mu maradiyo yari yarugawe mu 2015. Ayo mashirahamwe y'amara asanga hari twasorobo twinshi tukihari muri two, harimwo nk'iugarwa sa FM zi radio y'Abanyamerika Ijwi rya Amerika, amenyeshamakuru barenga ijana bakiri mu buhungiro, amaradiyo yigenga acugaye n'ukutisanzura kuzuye ku banyamwuga bari ku rubuga. Hagati aho, Président Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yibukije ONU ko Uburundi buterera mu mutekano w'amakungu biciye mu kurungika abasirikare babwo muri Somalia na Centrafrica. Yishimiye kandi kuba igihugu ciwe kiriko gikorana imigambi itandukanye n'akarere, muri yo harimwo ukubaka amabarabara ateye imbere hamwe n'inzira y'indarayi bizohuza Congo, Burundi na Tanzania. Asubiramo amajambo ya Nelson Mandela yahoze ari president prezida wa Afrika y'Epfo yabwiye ONU ko Burundi buri ko buraraba ingene buvugurura igisata c'inyigisho kuko bwatahuye ko inyigisho aico kigwanisho kizohindura isi mu gisata c'amagara y'abantu. Prezida wa Burundi yemeje ko igihugu ciwe cagwanije ikiza ca COVID-19 biboneka, ariko nanone akavuga ko ukiriko. Ndayishimiye yemeye ko Burundi butareza amaboko mu rugamba rwo gukingira ibidukikije n'uburimyi. Diane Ninahazwe, Ijwi rya Amerika.